ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza n'icyo timwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 10 kwezi kwa 10 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije na Edi Rwema agiye kudushikiriza incamake makuru akomeye avugwa mu Burundi no mu Rwanda muri iki gihe.
Urakoze Frederic, aya makuru reka tuyahere mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urashinja igisirikare cy'u Rwanda ibyaha birimo kwica urubozo imfungwa. Mu cyegeranyo kigizwe n'amapaji hafi 91, uwo muryango ugaragaza amakuru y'abanijana n'abane bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko muri za kasho za gisirikare hagati y'umwaka w'2012 na 2016. Muri icyo cyegeranyo Human Rights Watch yemeza ko abakorewe iryo icarubozo biganjemo abakekwa kuba bakorana n'imitwe y'abatavuga rumwe na leta irimo umutwe wa FDLR. Abandi bavugwa ko uburenganzira bwabo bwahohotewe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda, ngo nabashinjwa ko baragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi muri icyo gihugu mwaka 1994. Human Rights Watch ivuga ko abahohotewe bavuganye nabo bayibwiye ko bategetswe gushyira imikono ku makuru atariyo, babanje gushirwaho iterabwoba ry'uko batabikoze bakwicwa. Icyo cyegeranyo kinashinja abacamanza n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuba bwarirengagije ibirego by'abakorewe ibyaha n'igisirikare cy'u Rwanda. Mu Burundi, mu ntara ya Karusi, haravugwa urupfu rw'abantu barindwi bapfuye impfu zitandukanye. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana. Fidel, aba bantu bazize iki?
Abo bantu byose byatanguye masaha ya saa tatu arenga gato nk'uko twabibwiwe n'ababa kuri uwo mutumba aho vyabereye. Umutumba wa Rweya uri muri komine ya Wiga, uwitwa Claude Nirande Kurani we yavuye, bavuga ko niba yari yafashwe bimeze nk'ibisazi, afata umupanga arengera kuwitwa Sergio aramutemagura, atema n'umugore we n'umwana wiwe bari kumwe, ubundi aca aturira amazu 11. Muri iryo turigwa ry'amazu 11 kandi bantu batatu barapfuye baturiwe muri ayo mazu. Nawe rero yaje kuyica bamutoye yimanitse ku giti.
Ese abo mwavuganye hari impamvu babona yaba ariyo yabaye intandaro y'uwo muntu gufata icyo cyemezo cyo kwica abo bantu bose?
Abo twavuganye ku mutumba wa Rweya bavuga ko uwo mugabo yari umugabo mu bisanzwe yarasanzwe akomeye mu mutwe, yakora akazi k'ububaji abantu benshi bamwitura ngo ariko ibyo bo bavuga ko bari bamushuhuye. Ariko kandi muri aho gashuhure bamushuhuriye ku muryango yahora yita yuko ngo ari abarozi wa muryango wa Sergio, ni n'amakuru yemezwa n'igipolisi mu matoza bamaze gukora.
Inzego z'umutekano ziravuga iki kuri ubwo bwicanyi?
Inzego z'umutekano bavuga yuko amatohoza yabandanije abantu indwi bo kuri uwo mutumba bafashwe, harimo n'umukuru w'uwo mutumba wa Rweya, kuko ngo vyagaragaye ko atashatse gutabara ico gihe Nirande Claude yari karica abantu aturira n'amazu.
Hanyuma se ayo mazu yahiye mu ijoro cyangwa se hari hakiri kare ku manywa?
Amaze gutemagura uwo Sergio n'umugore wiwe yaciye yirara mu mazu y'abo babanyi ba Sergio, ayaturira yose akoresheje ikibiriti yari afise.
Fidel Antoine Nsabimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Karusi, urakoze cyane, komeza udukurikiranire iyo nkuru hafi.
Murakoze Edi.
Murakoze bagenzi wacu baje kudushikiriza amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda muri iki gihe. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Mundwi heze gihe Gaston Sidimo cegera cambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yariko arashikiriza inama nshinga mateka izaranguwe n'ubushikiranganji umunani bukurikira iro vyiwe yatanze icegeranyo cy'ukuntu ubushikiranganji butandukanye bwaranguye iyi migambi bujejwe. Abakenguza amateka hamwe n'abashinga mateka baboneyeho akaryo ko gushikiriza ivyiyumviro n'ivyifuzo ku vyo bandanya kurangurwa uyu munsi mu kiganiro muri sanga turagaruka kuri bimwe mu byumviro hamwe n'ivyifuzo byashikirijwe n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka. Turavuga turagaruka kukamo cigera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sidimu yashigikiye karikatewe n'icigera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka Gaston Rwasa gasaba ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kugwiza inyigisho zo kwihanganiranira hagati y'abadasangiye ubwoko canke imigambwe zohabwa abarundi. Ako kamo gatewe mu gihe hirya no hino mu Burundi hahora hatangazwa amakuru y'abadasangiye imigambwe bama batanye mu mitwe hakagira n'abahasiga ubuzima. Vyongeye abahinga bakurikirana politike mu Burundi bavuga ku bwicanyi bwagiye buraba mu Burundi bwavuye ahanini ku kutihanganiranira gufata ubwoko ku ntara hamwe no ku migambwe. Mbega ku bwanyu kugwiza inyigisho zo gukunda igihugu hamwe no kwihanganiranira mu budasa butandukanye bizotuma haboneka ituze mu Burundi? Mbega inyigisho nk'izo zonyine zirakwiye canke bisaba ko abarundi bahindura imitima ingendo hamwe n'ivyumviro kugira ngo babone ko kutihanganiranira hamwe no kutubaha ubuzima bw'ikirema muntu ari ibintu biguma bibasubiza inyuma bo ubwabo bikanasubiza inyuma igihugu cyabo? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Emmy Pascal umukuru w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Muri beneza Emmy Pascal Ndubimana. Muratwumva Emmy Pascal?
Iwacu ni saa kumi.
Yego be twatumiye kandi na Mahoro Wanise umuhanuzi mukuru w'icigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ajejwe guhanahana amakuru akaba kandi umuvugizi wiwe. Muri beneza Mahoro Wanise?
Ndebeneza.
Murakomeye? Turi kumwe kandi na Leonce Ngirakumana icegera cy'umukuru umugambwe Sahwanya Frodebu. Ndebeneza mushyana na Leonce Ngirakumana?
Ndebeneza Fredi kambere nabo bari kora kumbiriyo.
Murakomeye?
Reka tubivuguko.
Ego reka rero dutangwe kumushyira ntahe Mahoro Wanise inganda hamwe n'inyigisho zikangurira abarundi kwihanganiranira zirakwiye kugira ngo ikibazo cyo kutihanganira no gushyira imbere umutima wo kutubaha ubuzima bw'ikirema muntu gitorege umuti. Ku bwanyu ingingo zikwiye gufatwa nk'izi?
Ego izo nyigisho zirakenewe cyane kuko indongozi nyinshi yose ihamagariwe ko yegeranya abantu kandi kugira inyungu zabo z'imbere nuko abantu bihanganira kandi ubutore bw'umwe bukaza bwuzuza ubundi inyungu ya bose rero igahezekeza imbere.
Izo bintu inyigisho nk'izo zaratangwe muri kahise ariko mu Burundi twarabonye ko ubwicanyi bwabandanije hari ikintu mubona gikwiye gukorwa ikahinduka ry'imitima ikintu cyo tuma ika mu Burundi ikibazo cyo kutihanganiranira cyo kuzimanganya ubuzima bw'umuntu kigirwe mu nziro ikintu cyo kurwa n'ikihe n'imitima yuhinde hukorwa iki?
Nugoza ko ko n'igisho za misi yose ibi biba muri Afrika no mu Burundi ubwaho byarabaye no mu bindi bihugu tugaheze rero uko tubitanguye tukabigumiza ko abarundi bakamenya yuko kiremwa muntu ari ikintu cyo kubaha bakamenya ko umuntu wese afise impano Imana yamuhaye nziza kandi azishyize hamwe n'ubundi baheza bakubaka bikarama ibyo bishika ugasanga abantu barakanye ubuzima biva ku nyungu amatongo ibintu by'inyungu z'umwe ugasanga rero kwihangana biragoye mu gihe tukiri mu bibazo by'iterambere mu bibazo by'abantu benshi batakiri mu ishuri ibibazo by'uko usanga bigoye ko inyigisho zishobora gushikira bose kandi ngo zumve ku
mutwe. Mu mushyana rero nsengera ku mana muramaze igihe kitari gito muri politiki y'Uburundi mwarabonye byinshi eka n'imbere y'uko mutangura politiki mwarabona amakuru avuga ko abarundi kenshi na kenshi bama bacanyemwo bagapfa ubwoko bagapfa intara eka ibintazi byinshi ikintu cyo kurwa kugira ngo uyu mutima uhinduke n'iki?
Ibijyanye no kwihanganirana kw'abantu bifatiye cyane cyane ku ndwara ya demokarasi kuko hari ubwoko buri bw'indwaro hari indwara ya demokarasi hakaba n'indwaro ifatiye ku bikenye indwara ya gisirikare nungara ya kulikari wero kuhanganirana nariwa aliko mjibu mbubu nundi kwa mazetingi wa mungwari ya demokrasi ikileka kumeyako mungwari ya demokrasi hali abanji tafiki jiu mbiro minirani jinsi jiu mbiro izvahuji jiu mbiro aliko jikuru nuko iyo bagani liyo kukira zekina haka wala jesu kafundi se aliko jiki jikira bisa gikurikizwa nabo kwihanganira na rero no kumenya ko bijya rero bitunza neza mugenzi wawe n'abari byo bitunza yitunza kubaho mu gihugu atekaniwe kubaho mu gihugu yubahirijwe umuntu atarabye uko ameze umuntu atarabye uko abayeho agasenyegwa uko niko kwihanganirana ndabaye yavuga ati twinjiye muri demokrasi ariko twinjiye muri demokrasi tutiteguye abarundi bamaze imyaka irenga 30 bari mu ntwaro za gisirikare ubu rero ko twinjiye muri ya demokrasi igikorwa cya mbere gitegerezwa kwihutira ni kwigisha abanyagihugu ingene bategerezwa kubana mu ntwaro ya demokrasi abasirikare bakamenya abasirikare abapolisi abajeje iperereza bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokrasi abanyamigambwe bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokrasi abakoresha abandi bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokrasi abakozi bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokrasi eka mbere abo bose barangira imirimo inyuranye n'abanyagihugu bakamenya ingene bikora mu bigenga icyo bita igifaransa comportement bagahindura
mu majambo make mushanaele wose
kuko hasi ya ngorane twari twabaye nk'abavuga mu mwaka w'2025 ariko ndabona byaragarutse
mu majambo make mushanaele wose mu majambo make muri ko muvuga ko intwaro mbi mu Burundi arizo zatumye
akihanganira abandi mu Burundi
muri ko muvuga ko intwaro mbi zagiye bisi kajya mu Burundi arizo zatumye abarundi bacana mu bakaryana
yego niko bimeze twasanze abantu kukutihanganirana baricanye kubera amoko barafungana barangazanya kubera intara kubera kudahuza ibyiyumviro bya politiki reka mbere n'ibyerekeye n'ibijyanye no kwemera ibita ibitasa religio byaratumye abantu bajyana n'ubu nimunga hari aho bishyikira abantu barajyanye nk'imisumbuzi nyine byo kwemera k'umuntu ari nacyo gituma igikorwa nyamukuru cy'abategetsi kugira iterambere rizoshyeho kugira abantu bazokumvikana kugira abantu bazubahane ni kubanza kwigisha umuzi uwo ari wo wose ingene utegerezwa kwigenza uhereye ku mizi ikomakomeye z'abasirikare n'abapolisi abanyamigambo nabo nyine zabo iruta
hama garanye ndingo ari kwa kigisha ego mitamwe mushana he Pascada ndwimana ikintu mona chokorwa kugira ngo abarundi ka mu Burundi ikibazo cuko tihanganiranira cuko zimanganya ubuzima bw'umuntu kibe umuziro niki
jewe mbanje no kubashimira kuri iteme ya limited ara diversite n'ibiyinye byo kwihanganiranira bya tolerance bisanzwe biri no muri na vision ya make y'imyaka 10 tukumva yuko umuntu wese arakeneye uwundi tukumva yuko bwa mbere atamuta atamututsi atamutwa atamukatolika atamumizuri matamu poro tukumva twese yuko bwa ko turi abarundi umuntu akumva yuko icadashoboye uwundi ko nawe ko agishoboye ukumva uwundi yuko utomuminimiza utotabagaza ubuzima bwiwe ukumva yuko naho utahurije kuri iki bya bivyumviro bya bivyamadini cyangwa bya politike cyangwa ivyimigambwe ukumva ati turasangiye u Burundi igihugu ukihanganiranira kuko ni kumvikana kuko twese ntitwo kwiyumvira kumwe ntitwo kora kumwe ntitwo vuga kumwe ariko mu mbuga umuntu akumva yuko akeneye amahoro uko ayandi ukundi nawe ayakeneye cyo dufasha rero nukumva yuko jewe ko ndagukeneye nawe ko unkeneye ukumva yuko ari na limited dollar diversity byo tuma rero tubanaho neza atakwinubana atagutotezanya atakubeshyanira.
Ego me Pascal amuvuze ikintu gihambaye cyane rwose ekakungurana eka icyo dafise ubundi akaba gifise mu kugira ubumwe muri ubwo budasabwa abantu icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose none majambo make cyane rwose murase kizera ko ivyo bizoteba bigeshika mu Burundi.
Ego jewe zikuri ubone ndiko ndakwiza imyaka 38 ubu ndiko ndaraba ingene zikuri ivyo nahora numba kera z'ugutotezanya moko byarabaye n'ivyikumira abahutu abatutsi bakavuga batabo ntibokwiga ibi abandi ntibokwiga ibi mbere jewe narakuze numva ngo nta mutu yoba ngo n'umusoda ngo niyokwiga kaminuza je n'andi hantu mugabo muri iyi myaka 10 ndiko mbona yuko by'ukuri hari haba soda baba genero no mu moko yose bakaja muri Somalia ari ubwoko bwose bakabikora neza nkaba mbona bino bintu byo gusabiranira ari byiza nkaba mbona intwaro irimo abahutu abatutsi nkaba mbona amashure atakumira jewe by'ukuri fisi byizigiro yuko ahantu hamwe twobandanya uko kuntu by'ukuri ndabona yuko nkame abanyamigambwe no gusanga kenshi baza barasobanganya utuntu zimwe barundi bobo barafise umutima wo kwibanira neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndabakenga. Niwe neza Ndabakenga.
Hello.
Muratwumva?
Ego ndawumva.
Muri hehe Ndabakenga?
Je ndi mu ntara ya Cibitoke.
Cibitoke murafite ikibazo murafite icyumviro tugafite ijambo.
Ngo ikibazo ndiko nawe afite cya mbere mbe izo nyigisho zo kwihanganira mirazo tanga nde icyo ni ikibazo cya mbere rero nciye ndira ko ndiko ndaraba mu bijyanye na politike ndiko ndumviriza ibyabaye kera gushika ubu ari ikintu cyahindutse ko na cyane cyane nko mu minsi iheze haravuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ugasanga abatutsi barukwabo abahutu barukwabo dore hariho n'ikumirana ariko bareka ikintu mbona cyahindutse kinini kuko umuhutu cyangwa umututsi tuko turaraba umenya wese kare babo yari uko hari ibyo badashoboye mu umenya ari ubu bahuriye ko byinshi haba mu mashuri n'ibindi ariko rero icyo je mbona nini ku bijyanye no kwihanganiranira cyangwa kubahana kuko ubwicanyi bwo buriho ni ikintu kiba gusa mbona nta kindi uretse gusa ko leta yofata umugambi yo kunganya abantu nkumbure hakaba abantu bose nk'umuntu akoze ikosa agahanwa kugatwe kiwe cyangwa umuntu akubahika mu byiyumviro byiwe mu bya politike eka no mu bintu bijyanye n'imirimo abarimo umuntu adahane ikosa yakoze nicyo gihe byofasha gusumba n'ibyo nyigisho naho zoza mugabo atariho ukungana kw'abantu bose imbere y'amategeko ntacyo mvamo.
Murakoze Ndabakenga, murabaje ikibazo cyo kumenya uwutanga izo nyigisho nk'uko amakuru yadushikiriye twarungikwe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Burikaneza. Abategetsi, abashinga amateka n'abakenguza amateka basabye ko izo nyigisho zotangwa cyane cyane mu bushikiranganji bujejwe intwari hagati, ariko reka iki kibazo tukibaze nabo turi kumwe mushyira Leonce ninda kumana ikibazo cya Ndabakenga. Ubwo butumwa reka izo nyigisho zotangwa nande, reka n'ikibazo washitse ashize imbere cyo kugira ngo iminsi yose hazobe hari ubungane tugakwijambo.
Inyigisho zotangwa na leta nibyo zitegurwa na leta hanyuma zigashyikirizwa n'utegerezwa kuzishyikiriza abanyagihugu bakazumva ko mu kuzugurura. Nari ndebye kubabwira mu kanya ko Ndadaye amaze gutsinda aciye avuga ati igikorwa cya mbere ni kwigisha abantu ingene bubana mu budasa bwabo mu ntwari ya demokarasi. Yuguruye iyo nyigisho aha mu ntara ya Bujumbura n'ijenda wemye mubwiye kugira yerekane ko ari ikibazo gikomeye ari ikibazo gihambaye ikibazo cyo kuvuga ngo ndahabura matari ndahaje wari yo wese ngo nibigishe akayigisha iby'umugambi y'umurekuye bitonye utabanje kuza gutanga intumbero we ne kebe rero mu mukino tabanya produru twemeza turaje ingene twabayeho ingene twabaye twitwega ba produru abarundi twese muri umugambi umwe n'ibyashyikiye abarundi tukaraba n'ingene ubu ibintu biri kubiragenda umukuru w'igihugu arakwiye guteguza uwo mugambi w'ingene abantu bo kwihanganirana bakabana neza mu budasa bwabo mu ndoro ya demokarasi rero iyo abantu bihanganirana igica kivamo ni uko iyo bahariye ku kibazo baca batera umuti bakumvikana umuti uwo ari wo bushika ko mu gifaransa bacyita kompromi bagatera bati igikwiye kuri twese ni iki inyigisho rero zotangwa na leta ariko kugurwa n'abategetsi bo hejuru amajyuke bumwe ibyo kwirahana ibyo gushika ku kintu cy'abantu bakacumvikana ko bizashoboka mu Burundi burya niyo turi ko dutera tujya ikibazo dufite ni uko abari ku butegetsi biyumvira bati twarafitse mu ndwara ya demokarasi abandi bati turi cyane mu ndwara za gisirikare bakagomba rero ko ibintu byose bitora umuti uwo mwanya nyine ntibishoboka itegereje kugenda buhoro buhoro abantu nk'uko wabivuze imbere yanjye yavuze ati tumenye kandi twumve ko iki gihugu cy'u Burundi ari cya twese tuzokibanamo twese
ego mire mwushika nae maholo na mwe anise izo nyingi shuzo tangwa nande uunga ni uunikabuti agati ya barundi
abarundi ugacho tuki kumisagasi ukawona viza vita yazen hama tige kwa urawona ya demokrati jaze kolo kangini mvura kwewe tuki kumisagasi tukawona yawa viza abaviki sabari wovosi gashkira abanyagi hugu wosi izo televiziyo imbere ndazikeka kandi ndazifuza izo nyigisho zo zitangwa n'abatwara kuva hasi aba uwundi mu kuzigisha nuko byo bivuye mu Barundi wenyine bakabona ko dukwiye kubahana dukwiye kubaha agateka kazi na muntu kosi n'ubuzima nibaza rero yuko bivuye mu Barundi wenyine nankeka bizotera bitera intambwe bidushikana ibindi bihugu biteye imbere zageze
namwe eme Pascal Ndubimana icyo kibazo nyene izo nyigisho zo tangwa nande kugira haboneke ubungane hagati y'abarundi hokogwa iki
yego jewe byo kuri turabihwanira ko naba banya kubaba mwari mwatumiye ni leta ambere niyifata iya mbere hanyuma kandi mugabo jewe na wewe navyo ni ibituraba kuko twese turafashanya twoshyiramo mbere amasengero amashyirahamwe ni mu nzego zose nta wose avuga rero leta ngo twitane icyo kikogwa mugabo niyitera intambwe mugabo jewe nawe turafisemo uruhara ngo tubibwire n'abandi rero nuko kuvuga bino bintu byo kubahana kwihanganiranira gusoneranira kubakana dumapana ibintu byo gutabagwana no gusamburana biraturaba twese murakoze
ego tumwise inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na François miriwe neza François
miriwe
mwitwa nde izina ry'ikirundi François
mwitwa François
yo nyene muri hehe
mwitwa ndo mukiri ndi mu Burundi
ego amaja he
ndi mu Bujumbura
ego duga ku ijambo kibazo cyimviro
ego jene naso ni ntanga marara ikiganiro cyanyu kujyanye no kwihanganiranira yere uko ndabibona mwani ntibigoye nikubwira batwara ibigambi bakigisha nywanyi babo kuza barasoneranira gusonera mu yindi migambi kandi ni rebere je ndanavuga yuko ugwaruka bimonera kurara nini ngo kwigishwa kuko ndi nagura ifisi ngupfu nibo bari ntibari benshi kuko sindigira ndumva nuko ngo ngugaruka ko muri pfona gwakwisi mbonera kure ngo ugwaruka gwafode gwakwisi mbonera kure kuko batinya ni bake kandi bobo biranyaruka guca bafatwa n'ubutegetsi cyangwa intwaro nyine zo hasi ahanini rero abanyamigambi bakwiye kwigisha urwaruka rwabo gusomeranira
ego me murakoze François reka tusabe umushanahe rero nsigenda kumana abanyamigambi muratewa kama tuka kwijambo mukanye gato
narivuze uradinge icyo kibazo cyifashe mu Burundi umugambi utegere
tegereje gutegurwa na leta ikawushikiriza abajeje intwaro mu kuvuga abashyiranganji ba buramatari ba musaneri abarongoye imitumba hanyuma nabo bakabivugana bakabiganira n'abajejwe imigambwe ariko baradondagura amashyirahamwe yigenga cyane cyane abajeje batakazi na muntu nabo bagafashanya mu kwigisha iyo nshobora kuvuga ngo imigambwe nigende yigishe ingene abantu bate kwihanganirana ariko igihe imbere y'amabitanga yavuye hejuru imigambwe nayo nyine ikirega kwisunga iyo ntumbero mu gihe yateguwe neza mu gutegurwa iyo migambwe ikaba ndabyemera imigambwe ikigisha abanywanyi bayo ko bategeka gusemera abanywanyi b'iyindi migambwe niyo kwigisha imbonerakure gusa ubu ni uko ari cyo kibazo kiharuye ko kwigishwa abanywanyi b'imigambwe yose abato abo hagati n'abakuze bose bakigishwa ingene twubana neza mu budasa bwacu kugira twubake Uburundi bw'iteka twubake Uburundi budukingira twese natwe tukabukingira twubake igihugu giteye imbere gifite inshusho nziza gifite kageza keza burya niba no kwihanganirana bigeze na turi mu nzara turi mu bukene turi mu bushomeri hamwe wese aguma ari aba leta tugiye muha akazi aguma ari aba leta twabe mubyeyi yatahanda abona ashobora gukura ubuzima tubona ibintu azubaho kwihanganirana biragora uje wabona bari muri leta ubu bakeneye kuguma hajya nyene umwe wese akeneye kuguma hari muri leta mu n'amashingamateka mu n'amahengekamateka aca hari hose akeneye kugumaho agaca ari abaribi bajya abandi bibaza ko ariko barashaka nabo igihugu rero kidateye imbere neza tukarumva uburyo tukarwanya ubukene tukarwanya inzara tukarwanya ubushomeri
ntukaganira
ari leta itegereje gutegura umugambi ikawushyikiriza abagize intwaro nabo rero bakavuganira
n'abanyarwandaijambo Emi Pascal Nduwimana nawe nyine agira icyo avuze François Atiakamu gasaba ko cyane cyane izo nyigisho zohabwa abanyamigambwe kugira ngo babwire abanywanyi babo basonere ikiremwa muntu duga kwinjira mu mukanya gato
yego tane byo kuri aha ndamushigikira kuko nk'ubonye nk'iy'amatora ageze ni nabusanga kubera mu kurondera n'ibyicaro byabo usanga kabisa bajya barashyiramo akantu ko kukabura ugwaruka rero birabaraba cyane mugabo kandi natwebwe abo mwaye mu masira hamwe natwebwe kenshi hari gusanga byatugoye umuntu ugasanga ariko aragira nabi nk'idade mili kenze byarabonye umwe imigambwe mw'amasira hamwe ndetse mbere no mu masengera jamu rero ibi byotuma kabisa si mu migambwe iryo yonyine hose birakenewe gusa akantu nari ngomba ko gukebura n'iki kintu cya globalization iyo turi muri bino bintu byo kwihanganirana rugashufata umugumwe rugacushira ngaho onye kandi baravuze bati umuntu uyu yatanguye uyu yavuze ati umuntu ahanwe no kugatwe kiwe ariko François ndibaza sinzi ko byamucorotse avuze ngo imbonerakure imbonerakure iyi globalization iyo donc ijyanateye impari mu yicegeranyo cyari hanyi Geneve kandi baranabifusa abantu bati twasanze ari ikintu cyo gushyira hamwe cyo kugira ngo bafate abantu kwa amasetani rero nta mbonerakure nta byuma z'indege nta bajedebu nta bajerere abari bo bose birakwiye ko banyigishwa bose bakamenya kubahana no kubaha abandi
mushya naye mahoro anise namwe kukamo eka kucingura cashikijwe na François kivuga ko cyane cyane imigambwe ari ikwiye gutegwa kamo duga kwija mu mukanya gato
nuko bivuze uweze kuvuga nanze ndakumva icyo ntago bari basiye kuko aha mu kibana abantu bari cyane kubera amatongo bari cyane kubera irindi nuko ahanini okwigishwa nk'uko bamaze iminsi bivuga ngeno shashi umuntu mukurondera inyungu yiwe akayirondera akurikize ibyo bita regresoje ari abanyepolitike bakubaha uko biteguwe bigakorwa ku murongo nayo agateka k'umuntu iyo abantu batekanye iyo abantu bahanwa iyo bononye by'imigambwe gusa ni ibya bose mu gihugu nibyo iyo amatora ageze hari bibiri na birindwi ariko twabonye amatora meza bibiri na gatanu n'ibyabaye bibi cyane igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatatu naho hari amagambo mabi abantu ntibicaye no kuvuga yuko politike cyo gusa irabwa n'ico ubumwe mu budasa.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika turi kumwe na Samuel muri neza. Samuel Matumba, ndabona telefone ya Samuel itameze neza cyane gose. Reka tubareke kuri mwebwe rwose. Ngenda kumana, mwavuze ko ikakwigisha imigambwe, kwigisha abanyamigambwe nabo bakigisha abanywanyi babo, ari ikintu gihambaye cyane gose. Ariko abarundi bamaze imyaka irenga 30 mu bwicanyi bw'akataraboneka, eka no muri iki gihe urabona ko kenshi na kenshi bama mu tudumbi mu mirwi, ugasanga bamwe ubwoko bumwe bugahuriye ha ubundi bwahuriye. Ikintu cyokorwa uruhara rw'abarundi muri iryo hinduka n'uruhare ruhambaye cyane rwose, ikintu akamumotera abarundi cyane n'akamwe
sinogatira abarundi mbanza kugatira abategetsi abari ku bitegetsi batwara, kuko nibo bazwa iby'igihugu, nibo bazwa ingorane ziri mu gihugu. Ni kumva yuko kuko twese twabivuze umurundi wese ubu aba mu bwoko kanaka mu mutima mututsi muto n'ushaka n'abaganwa mura numva nubwo ngo bariho aba yarize abatize abacunze adatunze aba yabukiye cyangwa hariya. Icya mbere ni kumva ko ari umuntu afite agateka akwiye kubahirizwa. Iyo rero ni umugambi w'igihugu, uwo nawo bishoboka atari mu ndwara ya demokarasi, kuko indwara ya demokarasi niyo iha ububasha umunyagihugu wese uwo ari we wese usenga ibyago natanga amazi. Icyo ni ikintu gihambaye muri byo kwihanganira. Usaruye icyumviro cyawe, abantu ntibacira kuraba ngo ujyane muriya ibyumviro bibi ni musazi, umwegere mwumvikane. Icya kabiri, indwara ya demokarasi ituma umunyagihugu yitorera abamurongora cyangwa abagiye guserukira abacunga amateka n'abacengeza amateka mu mwidegembyo, atamuza muteye igitsure, atamuza mushyize ko bamuteje igitengo udakoze ukundi bigenzi, udakoze ukundi bigenzi. Ko ibyo rero bitegurwa na leta hama bikigisha, tutabanze kumva ko turi mu ndwara ya demokarasi, tugasomera ibiranga demokarasi iyo migambo abantu bari kurabwa izigisha
icyigisha nayo. Icyo kibazo nabaje
nicyo bari bari kubarigisha ubundi bagenda he, bamwe bakagenda bigisha nabyo tugira tuvuge imbere ya kure tugenda nabi, abandi bafite ibibazo bigenda n'abandi urumva ko atihanganira ricari bwabo.
Yego, mereka icyo kibazo ndakibaza abashinga ntahe Mahoro Anise na Aime Pascal ndio imana mukanya, ariko nashaka mbanze ntahe ijambo Sengiyumva muri beneza.
Ndakuhaye miriwe cyane gose kirati cy'Amerika.
Miriwe neza muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi muri komine mo.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, tugakwi ijambo mukanya gato.
Ndaramufite abatumire nareho se hari aha kare
ndarakumva duga ku ijambo.
Hanyuma uca umuntu akiye kubira abasanga abantu bapfa ibintu by'inyungu ahamini, ugasanga umuntu arashobora kwemera nuko bibaye ngombwa zo kwinyuma yiwe naho yoba ari mu makosa kubera ukwikunda, kubera amaronko. Gutya ugiye kubiraba usosanga ikihe abantu batabanje guheberanira muri ibyo bintu by'amaronko kugira babone ko bose bakwiye gusangira, usosanga aricyo gituma twama mu ruhagara. Kuko ugiye kubiraba muri abo batavuga rumwe na leta, urashobora gusanga hariho abavuga yuko leta ari umwaki wabo, ukaraba muri abo bonye bari muri leta nyine ugasanga leta ivuga ati bajyanye tutavuga rumwe nibo ari abasi b'iwacu. Hari igihe babirenge ibyo byose bakagwana mu nda, utoshye usanga tubaye imitutse
y'amahoro. Murakoze Sengiyumva. Mushya nahe Mahoro Anise. Sengiyumva aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose, eka cy'ukwikunda, eka amaronko. Ariko ibyo ni ibintu biri mu bihugu nka byose, ariko muri ibyo bihugu byose abantu ntibicana ku rugero twabonye mu Burundi. Ikintu mubona cyohinduka cyangwa ikintu muri rusange cyokorwa kugira ngo ibintu bihinduke n'iki?
Ikintu cyohinduka ni uko turi ko cy'umuntu ni uko iyo somo by'abatuma turatandukanye na akurikije rero tuma tumutira yuko cyo atari ingorane. Ingorane ari maronko y'umuntu umwe ni uko haba rerege kubaha
zanditswe akatubahiriza a ari politiki ari indi zo dukora kabikora utungane bubahirizo rero wese guhanwa kabaho byo za globalization n'ibyo umuntu adahanwa n'icyo yakoze kandi ntabeho kwangwa kwesa no kurenza urugero hakaba guhana ikosa no kuraba ku muntu atatize bejwe za bashyizwe na bose
emotion na Emmy Pascal ndubimana ni ikibazo cy'amaronko eka kwikunda kiri mu bibazo bishikirijwe na Senyumba bivuga ko ari cyo gituma kenshi na kenshi usanga abantu bakumirana ibyo twavuze ko no mu bindi bihugu biriho ariko nta bugizi bwa nabi tubona nk'uba mu Burundi ikintu cyo korwa ni kiye kugira ngo ibyo bintu bive mu nzira
ndibaza kwicokorwa nakomeje kumva ibintu ngo demokrasi ko uyu mwubahwa wa Frodebu ariko mugabo icyo dufasha bino bintu ngo ntibisubire kuba ni kubyerekeye amatora by'ukuri y'amatora baye abantu bakayita bahanyuma ukatwara umutima w'uko utsinze utsindira bose utsinzwe naho kandi ukanakeza uwatsinze gusa nuko ibi bintu biza kuko bose usanga babijamo nyine kubw'amaronko yabo kubw'inyungu zabo ati ntabaye ntatowe ntabaye iki hagata haza ibi bintu by'akajagariyo twebwe icyo bikuraho nk'ubu nka Demir event nuko umuntu agenda mwaya matora afise imitima ibiri so atakavuga ati ndatsinda canke ntsinzwe kandi ntsinze ndi umuvyeyi wa bose ati ninarushwa nemere kandi mfashe uwatsinze twubake igihugu abarundi tubasanasane tube abavyeyi icyo bikuraho rero nuko kuntu umuntu ategerezwa kwiga akamenya yuko arushwa canke akarusha kandi akagira uyo mutima wo kumvikana n'uwo bari kumwe bakavuga bati turasangiye igihugu murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Noah mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Noah izina ry'ikirundi ninde
Nyandwi
muri he
turi mu gisagara cya Bujumbura
murafite ikibazo cy'umviriro duga ku jambo
kibazo narifise niko guterera kugira ngo kubijyanye n'iki kibazo cyerekanye mu Burundi cyo guhariranira mu Burundi cyo turaraba guhariranira biriho mugabo aho bigoranira ni muri politike muri politike uriko uraraba ugwaruka kenshi urasanga umugwi kanaka udahuza n'ubundi kumva z'inyigisho kanaka rero bisaba yuko haba inyigisho kuri bose kuvuga ngo gutakwi inkomo kumugwi kanaka bisaba yuko bose haba inyigisho haba no mu banyepolitiki inyigisho zirakenewe kugira ngo umwe abanze amenye uruhara rwiwe mu gihugu ari urongoye igihugu cyangwa urongoye ishyirahamwe kanaka amenye uruhara rwiwe aho rugarukira mu urongoye leta wese akaba azi uruhara rw'umwe aho rugarukira aho niho dushobora kuba igihugu neza umwe amaze kumenya uruhara rwiwe mu iterambere ry'igihugu kuko iyo umuntu iterambere ry'igihugu afata byose akabicangiranya bica bigora gukontrola ariko umwe wese ari umunyepolitike kamyashu uruhara rwanjye n'ubunyepolitike biroroha cyane hanyuma ikindi nacyo kijyanye no kuvuga ngo kudaharirana cyane cyane n'inzara ituma kumvikana neza icyo nabamenyesha ni uko umwankare wose iyo yoraba neza kuva kahera yuko intwaro zagiye zirakurikirana kenshi bapfa inda rero twoshyira imbere mu gihugu cyacu kurondera iterambere kugira ngo abarundi babe bafite icyo bafungura amaze kuba barose icyo bafungura umwe ikimutunze
ndabona yuko ikibazo mushikirije cy'iterambere ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushyamahe Noah
ngo iterambere ryiyongere mu gihugu
mushikirije ikibazo gihambaye cyane rwose iterambere mu gihugu cyamamo ingwano igihugu cyamamo intureka nta iterambere rishobora kuhaba ika ryaba gihugu cyanke ry'abanyagihugu kuri icyo kibazo mushyamahe Leonce ngenda kumana ikintu cyoshe gwimbere iterambere abarundi bibaje iterambere bakibaza n'ukuntu igiye gukiguma gisubira inyuma muri imyaka yose imaze barashaka kwikubita gashe
nagomba tushimire uyu waje gushikiriza cyumvire Noah
Ubi kibazo nyamukuru ni kinyenye. Nuko ndivu da kayimbere. Nuko bikenye. Nuko indwara ya demokrasi iyo mu gihugu kidateye imbere kirimo amacakubiri ikenye bishoboka nako kwihanganira n'igishoboka mu gihe nandi pasikari yakora avuga ati dupfa amatora amatora ni kimenyetso mu bimenyetso bya demokrasi ntashobora gushyira demokrasi nijya muri Afrika si mu Burundi gusa nizo ngorane zabaye kuko abantu bitiranije amatora na indwara ya demokrasi. Indwara ya demokrasi irimo ibintu byinshi, harimo inzego zitegekwa gukora uku, zitegekwa guhindurwa, harimo inzego zitwara, harimo inzego zitwara amategeko, hari inzego gucungera umutekano, harimo iyo migambwe, harimo sosiyete sivile, harimo abateza guteza imbere, ni ibintu byinshi cyane. Ariko ugasanga abantu baguva ijisho riri ku matora, kuko amatora bakuyakuramo ibibanza. Igihanda bari bakiriza aho bata bwo kujya ku matungo ya leta bakira bagatunga urare nk'abategetsi mu myaka 10 usanga baratunze gusumba abanyagihugu mu myaka 100 bakora umukozi akarinda mvuka akora amasaha 20 kuri 28 agapfuka ariko ugasanga umuntu ngo yize ugasanga umuntu ngo yagwanye inyuma y'imyaka 3 afite amabiridingi afite n'imwe kwega n'afite amahera menshi cyane nicyo gituma ntakunda ibyo cy'amatora bakabanza ngo nibyo bapfa igikuru cyo kwigisha n'indwara ya demokarasi nayo rero ishoboka ari uko uyu mugambi w'iterambere wateguwe neza hakaba ukurenga uburyo bukwiye abanyagihugu bakarenga uburyo bakigenga bonyine bakishyira bakizana tutishyira ngo twizane dukenye dushomereye ntituzogenda twubahanye nta kwihanganira nabizo nicyo gituma igitego gushyirwa imbere natwe twavuga ibyo hari ibya mbere hari iriya ndwara ya demokarasi ni kwigisha abanyagihugu ingene bokwiteza imbere ukabona ko kwiteza imbere ibyo nabyo bikorwa na leta ntibikorwa n'umugambi utawumva umugambi ngo sende depede wari kwateza imbere
abanyagihugu abategetsi
abanyagihugu
inzego z'igihugu egome eme Pascal Ndubimana abategetsi eka n'abanyagihugu barashaka gukwitiza agatima inyuma bakabona ko igihugu kitateye imbere maze bakakora utwigoro dukomeye twotuma abanyagihugu bihanganiranira eka badasubira no kwicana duga kwijambo
ego cyane jewe murantunga z'ukuri nko hamwe two kwitiza agatima tugasubiza inyuma turabona byo kwizukuri yuko two kwiyumvira ingene uravye iterambere uravye ubu bukene umuntu ntavuga donc tugasubira inyuma tukabona yuko itunga ko ari ry'abarundi tukumva yuko umuntu atwaraga twarira bose ujejwe igisata nka kana akakumva ko aje ngo agiteze imbere ndimo ngira mvuge tugakuraho bino bintu by'ibiturire byo kunyonya itunga rya leta ibintu donc ibintu transparence nyine tukumva yuko ubutunzi uko buri by'igihugu tukumva ko ari ubw'abarundi umuntu donc akaba ari umutware afise uwo mutima n'izo mpuhwe avuga ati nkeneye kucyo kwandikisha amateka bakazovuga bati nari bati haratwaye umuntu kanaka twararose umushikiranganzi umuguverineri umusitanteri umudeje umushingamateka umukenguzama zimwe muri ziriya nzego zose ugaharanira kuvuga ati mbega igihe nzohava bazonyivuga iki mu iterambere uyo mutima uje turasezera bino byose by'ubukene byo gushikurana rero hakaba kandi no kwiyubaha umuntu akumva yuko umutegetsi akumva ko yokwiyubaha akubaha abandi akagira ijambo akanywanisha abantu nihabe imanza za ngondagonde kurenganya tukubaha abatware nabo kandi bakubaha abantu babo ibi ndakurahiye z'ukuri n'iyi myaka 5 twobisezera ariko kandi n'iyi myaka iheze z'ukuri nawo gaya ngo leta ngo ntiyakoze by'ukuri uravye mu myaka 30 iheze n'iyi myaka 10 umuntu aravye akaza acabona vraiment ko hariho icyahindutse murakoze
mushya nayo mahoro wanise havuzwe ikibazo c'inzara ikibazo c'ubukene iterambere mbega amahoro arashoboka mu gihe ibyo bintu bitahari cyanki amahoro arashobora kubaho naho igihugu kiba kiri mu bukene hari ibihugu bitari bikeye bikenya ariko abantu badashihana.
iterambere akenshi amahoro abaho kandi hasa niho mahoro n'iterambere zishoboka kenshi izi nyungu twanye tuvuga bamwe bakwega bizana ko hanyuma ugasanga abantu batatimuye abantu batari icyo bajya akoreshwa nk'ibikoresho kugira rero amahoro abeho n'uko iterambere rizeze ariko rero jewe sinihebuze ndabifite umwizero cyane kuko nitwahindura ingendo iterambere rizobaho n'amahoro azoba kuko aho duheruka mu myaka iheze byari bigoye kubaka inzu ya etaje yose n'abarundi bo nyine n'uburyo bw'abarundi njye nibaza rero yuko ko twikubise agashyi tubandanye iyo nzira ejo aba bana bagira baheze amashuri y'icyenda bazoba baca ubwenge batangure kwirukanga barondera ubuzima na politike bazoza kubigira ari uko baronka icyo bajya kuko bazoba basa n'abaca ubwenge nibaza yuko mu minsi iza uburundi buzohindura ishusho niko ndabyibaza ntibuzohindura ishusho twikubise agashyi twebwe nyine tubona icyo duteza imbere n'icyo dukiza bizokunda rewe ngo mbasuzume
murakoze reka ijambo kandi Hasana Hasana muri neza
neza muri amahoro
amahoro muri hehe Hasana
ngiye navugira ikigali
mu afite ikibazo mu afite icyumviro
ngiye ntabwo numva ibyo byanyu cyane byiza nabadaga batumirwa mwatumiye isi kuki Afurika rwose izahora mu ngorane abanyagihugu bakakwigurishwa aro bagahunga ese kuki tutakwiga ku musaza uri wayoboraga Tanzania diya kambaje nyerere tukijya kuri uriya muperezida wayoboraga South Africa Nelson Mandela kurabona ko watwaye neza kandi mu gihe gitoya igihugu byayo bikaba bifite amahoro bikaba bifite umutekano wenda bibafitigisigasi cyane ugasanga ibihugu byo muri Afurika bihora mu mwiryane ese bafite gahunda ki yo kugira ngo ibintu bizahagarare nk'ubu bazasigira umurage ki abuzukuru ubuvivimo buravuka abanyagihugu b'u Burundi bazakuraho amahoro mu gihe igihugu kibona kiri mu mwiryane kiri inyuma icyo nagira ngo mbaze nyine bizageza ryari
murakoze Hasana ikibazo muwaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose twavuze ubutegetsi bwiza intwaro za nziza muravuze natanze akarorero ko mu gihugu cya Tanzania Julius Nyerere muratanze kandi n'akarorero ka Nelson Mandela abo n'abategetsi bose ikabazwi ku isi hose ko barongoye neza ibihugu byabo ni kuki rero mubaza ko ibyo bihugu byo muri Afurika kenshi na kenshi abanyagihugu bazo kwama mu ngwano mushyira ntahe leonce ngira kumana duga ku ijambo kuri icyo kibazo cyasa
yego mbere ko ndo kurije nagamana nunganire Pascal ndamubwire ko bigiye avuze byose byokugwa gutwara neza kugwanya imiturire iyo migambi yose ngaha mu Burundi irahari hari icyo bita visibility hariho CSRP hariho umugambi wo kugwanya gutwara neza no kugwanya imiturire iyo migambi yose irahari ubu igisigaye ni uko byashyirwa mu ngiro gusa ko mbona abantu batari kuri iyi migambi ubu bibereye mu bindi bintu yavuze neza bati bari mu matora ubu bari ku kibazo cyo kugira ubwidashingiro bari ku kibazo cy'amatora mugabo abantu nabo bamwe barahunze abandi barafunze abandi baranyegeye abandi barasanzaye n'imbere mu gihugu igikuru rero gitegerezwa gukorwa ubu niba tugaje n'u Burundi ni kubaza kugarukana ituze mu gihugu aba bahunze bagahunguka abafunze bagafungurwa hanyuma abantu bakica bakavugana ibikeneye gukorwa kugira ngo ibyo bita amatora data wanjye ategurwe neza abantu ntibasubire kwirirwa barajyana ko yateguye neza nta bantu badojyana kuri iki kibazo rero cya cumi umwe yari kuravuga ati uwasani atanga urugero rwa Nyerere nibyo urabona Nyerere yari umutegetsi adasanzwe Mandela yari umutegetsi adasanzwe abo bose basubije ubutegetsi bakaraye igikingo cyabo bakavuga bati Nyerere yavuze ati nyine ubu na gatanu ati sishobora kubandanya rwari igihugu nasonzesheje kubera politike ibintu bitano iwabo babyita bya ujama cyangwa kugira ibigwati ndaje arabyirira byimu yama biranga aranga nuko bashaka cyaka muri Tanzania bashaka cyaka hama amaze kubona mu gati ko nari narabyanze kugateka kandi ndabiye mugabo njemba cya muri nje ndamurika abandanyije bashobye gukora kandi abantu banuka gize cyo Tanzania niko byageze Mandela we yatwaye ikiringo kimwe akavuga ati ari ndeki ndatwara muri Afurika rero siko bimeze zaba muri genda muri Zimbabwe urare ibiriko biraba yenda muri Algeria urabikoriraba cyangwa mu Buganda urabikoriraba cyangwa muri Congo ha urabikoriraba muri Guinea nga mu Burundi iri kwezi ndiri ni wewe nigerere ibire nje bitegerwa gusezera tukisunga iyi ndumbere kandi aheje kubuga ukaze kubutege ukamenya kutwara ugatwara neza uhabuye neza kandi igafasha igihe cyawe n'abanyagi
ego me emotionahe Emi Pascal Nduwimana mu kuri ico kibazo cha Hassan mukanye gatoyi cyane gose mu atari ihugu bimwe bimwe tubona ko byabayemo abatitsi bafise ka binyimboneza ibindi bihugu byo muri Afrika kenshi byama mu ntambara nduga kwijamo
ego cyane vyukuri uyu na Hassan avuze ikintu gihambaye cyane kandi n'ukuri tukoreka kwa matuza kuri ibintu byo kuza turi kwe umuntu akwega sira kuri ko kuri nani ziwe byoba ari byiza cyane rero ico bakizi gituma bwa ati hama imidurumbanyo hama intambara byukuri nuko izi ndongozi za Afrika boreka donc hakaba ukumvikana bakavuga bati turabarundi bakavuga bati reka twebwe tubitunganye ivyi wacu nihagire igikoresho cy'umuntu ava hanze nyiyi ni example ya hanyu wacu nukuri iwati aba abarundi abanyamigambwe bari hamwe hatarimo abantu usanga ari ijisho ry'abazungu byoshoboka byokunda rero izinjyane ziba kuko bamwe baravuga bati twikukire tutunganye ibyo wacu ubutunzi bw'iwacu bw'ibihugu byacu hagaca hava n'abandi nabo bagenda bagakorana n'abakoloni hagaca hava izo ntambara bokora by'ukuri nk'amande era na Nyerere byoshoboka bari hamwe gusa nuko bamwe usanga atamba atambikiza ari igikoresho bo tureka barundi bagashigikira titunganye ivyi wanyu twobishika ko atamunyamahanga rimwe
mushe na himaro anise cyumvira cha Hassan n'ibyazo babaje ibyazo byerekana uko mu gihe ari utegetse bwiza bigira n'ingaruka nziza ku banyagihugu duga ku ijambo kuri ico cyumviro
aho nta kintu kimwe abeshamo koko iyo hari intwaro nziza ibintu byose biza ariko rero mu bihugu byacu bya Afurika ibintu bihera hasi ugasanga aho byari gukinira kuko nk'imigambwe twaronse yakorotse nk'imvura ugasanga wafashe umugambwe nashaka kurekwa ugasanga nk'uko babivuze hari n'abaperezida badushaka kuva ku butegetsi ibyo rero bisaba yuko ibingendo tukayimenyera hanyuma ugasanga demokrasi imwe navuga za regle de jeu umwe wese akabyubaha nk'ubu uraze ibibera hano iwacu ukarondera icyo bita ukirondo ukaraba abariko barahariya politike ntubone ko banganye ingufu ugasanga iyo umugambwe utari ku butegetsi ucuhera ni bya bindi rero by'uko regle de jeu baca baziheba abantu benshi ntibagume kuri urubuga rwa politike ngo ibyimbiro byabo bibandanye bije imbere bizohaze bisubire imbere nyine bikize abarundi ariko biyumvira ubwabo imitwe yabo amaronko yabo ize rero nuko tembuga nti inguvu zivuye mu barundi bo nyine zo guhindura ingendo zazifise ko zewe ikizere cyane kandi tuzobishika ko nta bintu biba rimwe no munsi nyene ngo biheze bite bikiza ariko ndibaza ko misi yavuba tuzoheza tugatera izindi ntambwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na kubw'Imana mwiriwe neza muri hehe
turi muri ntebe muri kamene kemba
murasa ikibazo mukanye gatoyi cyane gose ikibazo cy'umviro duga ku ijambo
niba yagiye nk'iki mu bijyanye n'intodeyi n'imigambi halo
duga ku ijambo turakumva
niba yagiye nk'iki nk'abantu bamwe ubundi kandaraba nk'aho uherereye ushobora gutanga nk'abantu badahuza kubera ibintu by'amahoro cyangwa ibintu by'intodeyi z'imigambi ashobora gusanga nk'ubu umuntu mutari nko mu mugambi umwe usanga nk'ubu arimo aragucururiza usanga nk'ubu nta bintu by'intodeyi by'amahoro bigerero aho ndumva izo ntube yize nyigize yuko yize hageze cyane rwose hazotuma ntube umuntu yizira akinizana.
Murakoze kubw'Imana. Reka duhe ijambo abashyitsi turi kumwe bagira icyo bavuze kuri iyo mushikirije muvuze ko inyigisho ari eka zoteba zigashika ku uyu mugambi wo kumvikanisha abarundi kugira ngo bihanganiranire mu gufata ijambo rya nyuma mushyira ntahe Leonce Ngendakumana nashaka cyane cyane mu gihe cyo muvuze kuri ishikirijana kubw'Imana ariko mugire naka mu muteye turumva inyigisho ariko n'ikintu cyo hinduka mu mitima y'abarundi akamunwotera abatetsi eka n'abanyagihugu muri rusange duga ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe
agomba mbire umugenzi wa Pascal ariko kuzera aravuga ngo abanyamahanga tumaze mu Burundi tumaze imyaka 50 twikukiye tumaze kuronka abakuru b'igihugu barenga 8 kuva kuri icyombero gushika kuri urengwe igihugu Petero Nkurunziza ariko twagomba tuba turavuga ngo abanyamahanga abanyamahanga tubakora tumaze iki tuba twikukiye gute tuba twigenga gute kuko kwikukira ni ukumenya gutwara igihugu cyawe ibibazo biharuka biterera umuti niba kuva kuri ba micombe yo kugeza iki gihe bidateze gushobora twakwikukira twakwigenga ntabihari
mu kanya gatoya akama umwotera
abandi bavugira ati kuri sikanya ku butegetsi atangorane ziraba alternance eka ibyo biteza kuba mu migambwe bikaba no ku rwego rw'igihugu umuntu akumva ko atari imana mu gihugu hariho abandi bantu babishoboye nonje amakere ni uvuga nti uri kubw'Imana ni kubw'Imana ariko aravuga ikibazo kihari ni uko abantu bakumirana hari nikubera twese duhanze amaso ya leta imwe umuti rero ni uko hazotegurwa umugambi nyamukuru w'iterambere uwo mugambi nyamukuru w'iterambere
ukarenderezwa
amafaranga hanze
umugambi benshi bashyikirije ariko ndabona ngiye guhakanya abandi turi kumwe mushyana yari wose reka duhe akanya abandi turi kumwe mahoro anise mu kanya gato umunota umwe namwe mugire icyo muvuze kubyashikirijwe na kubw'Imana cyane cyane akamumotera abategetsi n'akamumotera eka abarundi kugira ngo imitima ihinduke duhe ku ijambo
ingeno shasha ndetse tumaze iminsi kumva kagomba kwigishwa nkuko byoja koko abantu bagira ingeno shasha gituriye kikavaho kunyonyeza igihugu kikavaho hanyuma abarundi bakaza mu ishuri bose tugagabanya imbyaro hanyuma amategeko les règles de jeu muri politike zikubahizwa no bindi bintu byose gutunganya ukigamba
yo mbona bishobora kuzana mushi anahe namwe mepascal ndwimana kama motera abatiti eka n'abarundi muri rusange kugira ngo iyo mitima ize yahinduka koko duga ku ijambo
yego ngira mvuge mu masogonda 30 kandi mvuga ibintu nka bine icyambere rero akamo ni gukunda igihugu icya kabiri dukunde igihugu icya gatatu dukunde igihugu icya kane twubahe Imana. Murakoze
murakoze ndabona ari wose yataronse akanya ko gushikiriza nawe nyine akamo duga ku ijambo amasegonda 30 rayon
akamo nuko abarundi twese twokumva yuko tungana imbere y'amategeko turi bamwe ukumva yuko ikigo kiza u Burundi ari intwari ya demokarasi y'ijambo umunyagihugu ituma umunyagihugu yicira akizana akabaho neza mu gihugu cyamwibarutse hama tugateza imbere igihugu na akamo rero gateza bari ku butegetsi kagateza imigambi kagateza n'amashyirahamwe yigenga abatwara n'abanyagihugu ibyo bose babyumvise kugeza twogorora.
Leonce Ngendakumana kigira cy'umugambwe sawanya Fredibu nigeze kuba umukuru w'umugambwe ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe mushya ntahe mahoro anise umuhanuzi mukuru w'ikigira cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ajejwe guhanahana amakuru ndagushimiye nawe Emi Pascal umukuru w'ishyirahamwe umukuru w'ishyirahamwe yitwa Ministère Africain de Compassion turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye iki kiganiro cyacu tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.